amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu muyakurikira kuri wezi tatu akaburungi wacu akarongo Burundi akaburungu uruge. Ndabahaye kaze mwese abakunzi bayo. Izi ni ingingo nkuru nkuru za amakuru yo kwa 2021 Kigarama mu 2018. Leta y'u Burundi yemeje integuro y'itegeko ishinga intara ya Gitega nk'umugwa mukuru wa politike hamwe n'igisagara cha Bujumbura nk'umugwa mukuru w'ubutunzi. Ingabo z'abarundi 1000 ziri gufasha kugarukana amahoro mu gihugu cha Somalia bitegekanijwe ko zizotahukanwa muri ruhuma mu mwaka buca dutangura. Abigeme 16,000 birenga bari hagati y'imyaka 15 na 19 baratwaye inda muri uyu mwaka. Amakenga ni menshi mu batwara ibintu n'abantu kubijanye n'itegeko nshikiranganje rishasha riraba umutekano mwibarabara. Mukaba muri kumwe na Emery Kwizera. Nongere ndabahikaze mu makuru mpera mu bijanye na politike. Leta y'u Burundi yemeje integuro y'itegeko rishinga intara ya Gitega nk'umugwa mukuru wa politike hamwe n'igisagara cha Bujumbura nk'umugwa mukuru w'ubutunzi. Ivyo bikaba byemerejwe mu nama nshikiranganje yakoranye kuri uyu wa gatanu. Kubera ivyo, ubu inama nshikiranganje zikaba zigiye kuja zirabera mu ntara ya Gitega, aho mbere kuva mu ntango z'umwaka buca dutangura 2019 hazoshingwa ubushikiranganje butanu muri iyo ntara. Mu mugambwe Sahwanya Frode wabona ko ataco bitwaye ko umugwa mukuru wa politike ushigwa mu ntara ya Gitega, igisagara cha Bujumbura naco kikaba umugwa mukuru w'ubutunzi. Leo Nsenge Ndakomana icegera co mukuru we mugambwe abona ariko ko ishigwa mu ngiro ryo mugambi rishobora kugorana kubera igihugu kiri mu bukene. Leo Nsenge Ndakomana ni icegera co mukuru w'umugambwe Sahwanya Frode.
Nta kibazo kihari kubijanye no kwimura canke gushinga umugwa mukuru wa politike tike w'igihugu mu ntara y'Itega cyatanguye kunugwa no kwa kera n'ibishasha. Narumvise n'abavuga yuko ni inzego zigeje gutora amategeko n'abashinga amateka n'inkengero amateka ko bizohaba zimukirayo. Kubyiyumvira ni byiza, ariko ndabye ubukene buri mu gihugu, ndabye ingene tugutubuke mu gihugu, ibyo bizogora gushyira mu ngiro. Ariko barashobora kugira bati bo twebwe turafata ingingo hano bizokurikira bishoboka bidashoboka, ibyo ntibituraba. Byategerezwa kuba byarateguwe neza, byarasiguwe n'abanyagihugu tubizi, ariko urumva ngubu tubyumva uko bivugwa, ntawabisiguye ntawagize gute. Twebwe tubivuze ko neza tumaze kumenya ingene biteguwe n'ingene bizoshyirwa mu ngiro.
Hamwe byari ndabija mu ngiro ho mubona hari akarusho byozanira igihugu.
Ibyo byose byobonekera muri iyo nteguro yakozwe n'ibihari, ko ntawuzi ko ari integuro atari ipfuzo gusa. Turamaze kubona ibyifuzo byinshi by'iyo leta ibiva gusa bikivuka, ariko mu bisanzwe umugwa mukuru wa politiki ugiye Igitega ndabona agataya copfa, ahubwo nari nkaje umugwa mukuru w'iby'ubutunzi kw'abanyagihugu niyo bari. Iby'ubutunzi bikegera abanyagihugu, bya politiki abanyagihugu barabyumva, nta jambo rinini babigira. Kandi nibyo bibereke ubuzima bwabo, kumva neza ingene amashuri ariko arategurwa, ingene ibyitwa by'ibiko birategurwa, kadenda kigugu ibyo kwimuta nyine biko biragenda bakabyumvira kayo naje aho nyine kuko ni hagati mu gihugu yari gufasha gusumba.
Mu mugambwe Sahwanya Frode bunyakuri naho babona ko byari bikenewe ko habaho imigwa mukuru ibiri wa politike n'ubutunzi nk'uko bimeze mu bindi bihugu bitari bike. Ariko Kefa Nibizi arongoye uwo mugambwe abona ko leta ikwiye kubanza gutora inyishu ku bibazo bimwe bimwe kugira ngo iyo nteguro ishobore kuja mu ngiro. Muri ibyo harimo nko kuraba ko hariho inyubako zikwiye mu ntara ya Gitega zishobora kwakira abakozi batandukanye bakorera mu bushikiranganje. Ikindi naco ni kijanye n'ingene abakozi bari basanzwe bafise amazu hano mu gisagara bazokwimugwa. Kefa Nibizi arongoye Sahwanya Frode bunyakuri iragijyanda daye.
Bisanzwe biriho mu bihugu bimwe bimwe byaba ibya Afurika canke zo mu yandi makontina, aho usanga igihugu gifise imigwa mukuru ibiri, umugwa mukuru wa politike n'umugwa mukuru w'ubutunzi. Ca kabiri nuko intara ya Gitega ni intara iri hagati mu gihugu, byumvikana yuko umuntu wese akeneye ijambo aza kurondera ku mugwa mukuru ishobora kumworohera kuhashikira gusumba kuva i Bujumbura bisanzwe n'aho aherereye. Ikindi nuko nk'uko mubona uyu mugwa mukuru wa Bujumbura uri ku rubibe duhari bana n'igihugu cha Kongo ukamuzi ko umutekano cha Kongo wama samwahungabanye bibonekana yuko hamwe habaye ikibazo cy'umutekano umugwa mukuru washobora kubangamirwa hakiri kare kandi muzi yuko umugwa mukuru aba ari nk'umutima w'igihugu byumvikana ko ari bisanzwe ko kwiyumvira yuko umugwa mukuru uja hagati mu gihugu ariko iryo tegeko ntiribura ibindi bibazo kumwe bikina kwicarirwa ubwa mbere turibaza nimba inyubako ziriho zikwiye dushobora kwakira umugwa mukuru igitega aho abakozi b'ibisata bitandukanye bushikanje butandukanye boronka aho bakorera ica kabiri turabona ko bishobora kugorana nk'ubu wavuze yuko ari ubushikanganje bumwe ugiye gukorera Bujumbura ubundi bakorera igitega ushobora gusanga ubwo bushikanganje bwabwo bukeneraniye canke hariho umwenegihugu ava mu bushikanganje bumwe aza kurondera ibyo akeneye mu bundi ugasanga we buri gitega ubundi buri Bujumbura bigashobora kumutera ikibazo kindi nuko nk'abakozi baza gukorerayo ushobora gusanga hari abari bamaze kuba bafise uraro bwabo ngaho Bujumbura ngo ashikariye agasubira gupanga nta n'uwo kwibagira yuko hari ubushikanganje bumwe bumwe tutagiye mbere n'ibiro by'umukuru w'igihugu wasanga afise inzu zabo bwite byumvikana ko ashitse ari bosora kumanza gukota bigasaba leta kwishyura andi mahera tukaza kuvyo vyose yari ibibazo leta izozatorera umuti.
Mu bijanye no kwivuna wansi naho ingabo z'abarundi igihumbi ziri gufasha kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia bitegekanijwe ko zizotahukanwa ku igenekerezo rya 2018 Ruhuma mu mwaka buca utangura w'ibihumbi 2019 nkuko biri mu itangazo ryasohowe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika nkuko gutahukana abo basirikare biri mu rukurikirane rw'umugambi wo kugabanya ingabo ziri muri Somalia gufasha kugarukana umutekano aho ngo mu nama iheruka guhuza ababijejwe bari bavyumvikana leta y'u Burundi yari isanzwe ifise ingabo zagiye gufasha kugarukana amahoro muri Somalia zirenga 5,000.
Amakuru y'iwacu.
Tugarutse gato mu bya politike mu bumanuko bw'igihugu abarongoye imigambwe cyane cyane itavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntara ya Makamba basaba inama yihuta iyo bahuza n'abajejwe intwaro igipolisi ubutungane n'amashyirahamwe yigenga babona yuko inama ihuza urwaruka ruri mu migambwe ariyo yihuta ngo ni kugira bavugane kutunenge dutandukanye twibonekeza ku rubuga rwa politike mu ntumbero yo gutegura amatora meza mu 2020. Imakamba Felix Nzorubonanya.
Kugarongo nani amizero y'abarundi mu iyo ntara basaba yuko umunywanyi wabo kandi kuri Audace asanzwe n'umwigisha ku ishuri shingiro rya Nyankara muri komune ya Makamba yoye kugwa kuko yafashe kuva mu ntago z'indwi akaba agifungiwe mu gasho k'ipolisi ya Makamba ataratangura gusambishwa bamenyesha yuko ari kera ziri byinjo bya politike kuko yashwanye n'ugwaruka rw'imbonera kure bari mu bunywero nawo gwaruka rugaca rwagiriza yuko yatutse inzego z'igihugu nayo urongwe mugambwe Sitahwanya Frodebo muri iyo ntara akamenyesha ko uba ukutihanganira mu bya politike aho naho mu nyuma idrapo ryabo riri muri komine Nyanzarake ryari ryibwe ariko akoranye n'abajeje intwaro iyo drapo ry'umugambwe Sitahwanya Frodebo rikaba ryarasubijweho rikaba rihungabana kino mu ntara ya Rumonge haravugwa ihagarikwa ry'urongoye umugambwe w'imbogorabundi parena yafashwe n'urongoye igendereza muri iyo ntara amufatira muhiriwe muri zone ya Kizuka muri komine Rumonge akaba afunzwe kuva ku munsi wa mbere mu gashoga k'ipolisi mu Rumonge ngo akaba atarasambishwa ngo amenyeshwe icyatumwe afatwa rero barongoye imigambwe inyuranye basaba yuko ubu inama yayihutirwa y'abarongoye intwaro y'igipolisi ubutungane amashyirahamwe yigenga kugira avuge neza ingene bukora ku rwego rwa politiki kugira ashobore gutegura amatora meza agira umusunikano w'2020 abagasaba cyane cyane yuko urwaruka rurahuriye mu migambwe ikorerwa rukunda gushamirana na urukoranya bakavugana ingene bukorana bubahana kandi bubahiriza ivyumviro vy'umwe n'uriya kugira bashobore gutegura amatora meza nabo mu rwaruka twavuganye haba mu makomine amwe n'intara ya Makamba bariyemeje ko atabanye politiki bazokoresha ibitari vyo kandi biyemeje nabo nyene gukora bisunga demokrasi kugira bashobore gutsimbataza demokrasi yere mbere bagasaba ahubwo yuko boroswa ubuzi aho baherereye kugira ngo demokrasi ishobore gushinga imizi muri iyo ntara. I Makamba Felix Nzorubonanya iwacu.
Arakoze Felix Nzorubonanya. Mu makuru twabateguriye yerekeye amagara y'abantu abigeme 16,000 birenga bari hagati y'imyaka 15 na 19 baratwaye inda muri uwo mwaka w'2018. Ibyo byamenyeshejwe na muganga Juma Ndereye atwara umugambi wa leta urabirondokarijanye n'amagara meza hari mu ruganda rw'inyigisho kubamenyesha makuru inyigisho zerekeye irondokarijanye n'amagara meza izo nyigisho zikaba zahawe abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu i Bujumbura mu ntumbero zo guhimiriza urwaruka biciye mu binyamakuru. Muganga Juma Ndereye atwara umugambi wa leta urabirondokarijanye n'amagara meza
hagati y'imyaka 15 na 19 abantu bashaka umuntu abiravye neza abigeme bari muri iyo myaka ntibari bwagere gutangura kurondoka. Sigura rero yuko dusanze 8% baba barabyaye canke bibungenze haba hariho ingorane. Ari naco gituma tuvuga tuti izo ngorane kugira dushobore kuzigwanya nuko twogira urunani. Urunani rw'intamenwa kugira ngo umwe wese aterere mucashoboye, ariko abambere dutera kamo n'ababyeyi. Ababyeyi nibubahuke baje baraganira n'abana babo ibyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza. Amashure arafise uruhara ntangere, nico gituma duhamagarira abigisha bari mu mashure kanatsinda basanzwe arabarezi babandanye kurera abana, nico naco nyene batagikuyemo kuko burya mu byo nabonye kenshi burya abanyeshure barumvira abigisha babo. Mwebwe murabamenyesha makuru uruhara rwanyu ni ntangere, kuko kimwe mu byo abamenyesha makuru bakora nuko bigisha abarundi n'abarundi kazi kugira ngo bamenye inyifato ibereye. Nico gituma twebwe uno munsi twashimye kubahamagara mwebwe kugira ngo namwe mumenye uruhara rwanyu hanyuma mugende mutage inkuru nziza hose.
Amakuru y'iwacu murayaronswamo twandikiye kuri nimero WhatsApp 76 2 4 4 muvuga ko mushaka amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu
mu byo gutwara abantu n'ibintu naho amakenga ni menshi mu batwara abantu n'ibintu kubijanye n'itegeko nshikiranganje rishasha riraba umutekano wo mwibarabara aho umuntu akora ako kazi ashobora kwa burundu urupapuro rwo kugendesha umuduga canke ibindi. Aya makenga bayashikirije kuri uyu wa kane igihe ubutwari igipolisi kiraba umutekano wo mwibarabara yariko arabasigurira iryo tegeko. Roger Bankibigwira ariko akaba yarabahumurije ko iryo tegeko rije ku neza yabo atari ku neza y'igipolisi. Ni inkuru tubaza Desire Sindihebura.
Roger Bankibigwira atwara igipolisi kijejwe umutekano wo mwibarabara ahejeje gusigura ibiri mu itegeko nshikiranganje. Bamwe mu baserukira amashirahamwe yo gutwara abantu n'ibintu amakenga yari menshi. Uyu atwara ishirahamwe Atrabu afise ubwoba ko igipolisi cari gisanzwe kibarenganya ubuho bigiye kunyuka na mwarirya atabikoresho bikwiye igipolisi gifise.
Abashoferi bacu cyangwa transporteri kenshi ntiyigira ajya mukuri imbere igipolisi. Jewe ndafise amakenga yuko igihe ibyo bikoresha nta bihari ashobora kubaho abashoferi ashobora kurenganya.
Kuri ico utwara igipolisi co mwibarabara yishura ko iryo tegeko rije ku neza yabo ritaje ku neza y'igipolisi.
Ibi bintu byaje ku neza ya mwebwe bene imiduga mwebwe bashoferi abandi bagera mu mabarabara gusumba ineza y'umupolisi ugatwikiwe. Botweho n'umuruho wiyongeye ko no kuvuga iki barakwereka ikosa si ikintu bazokugereka ko nk'urusyo ku izosi. Iyo utabyemera uravuga uti sisinya. Ibintu bikiri mu mpari urafise uburenganzira bwo kuvuga buti iri kosa ntaryo mbona ntaryo nemera ntaryo sinyira.
Uwundi yashikirije amakenga ajanye nuko ibisabwa muri iryo tegeko atabihari ugiye ku rubuga.
Uravye nko mu gisagara cha Bujumbura ibisabwa mu itegeko ugiye kuri tere ibyo ntibiriho. Niyo vuga bya mare BC aho imodoka zihagarara ibyo ntazo. Ibyapa byerekana uzihagarara ibyo byose ntazo. Mugabe ingingo urumva ko ziteza gufata ateza kuraba kuri mutegeka ibyo byose iyo tuba umuntu abirenze yuhanwa biriho urumva ko abazofatwa bobo ni benshi.
Roger Bankibigwira yagabishije muri ico kiganiro abo batwara ibintu muri iminsi mikuru ko bazohanwa bimwe bikomeye ko bazoduza cyane cyane itike yo kwiyunguruza.
Muri iki gihe turi ko turarangiza umwaka abantu barakunda kugira umuvuduko urenze nico kimwe n'abantu bapakira bakarenze kuri iyo mvo nyene. Abantu barihisha amahera arenze ayashinzwe ku itike cyane cyane abaduga cyanke bavaruguru baza i Bujumbura. Abo bantu wagira bihanize kubagabisha ko tuzobahana atakinya kuko uneza ya bene gihugu kuneza y'umutekano nta bintu byo gukiruhana.
Abo bunguruza abantu n'ibintu bafise gushika kuwa 12 ruhuhuma muri uno mwaka ko bategerezwa kuba bashize mu ngiro iryo tegeko ibyo bamwe muri abo bunguruza abantu babona ko bidashoboka.
Tushimire Desire Sindihura, amakuru iwacu tuyarangirize mu karere ko hagati igitega aho gwaruka bwo muri komine mutahugwemeza ko ubu aho rugeze gwarushe no gushihana rupfa politike kuko ivyo ngo nta kindi byaruzaniye atari kwinubana rugata umwanya wo kwiteza imbere igitega Jean Noel Manirakiza
Komine mutaho abantu batari bake ubivuze bumva umubano mubi w'abanyamigambwe itandukanye abari mu makambi y'abatishijwe izabo n'abasigaye ku mitumba ariko ubu nkuko amakuru y'iwacu yavyiboneye kandi akanabitohoza ivyo vyahitiye abahi mutaho bavuga muri kahise Godefroid Rihore ni mbonera kure iba mu ikambi y'abatejejwe izabo
zo bivugwa mu gihe haba hari ubutegetsi bubi no kuvuga ubu dusigaye duhuza hari nk'abakwimbonera kure bameze nabi cyangwa mutane bameze nabi abajije umutekano gasanga bameze nabi cyo twacha ducana muri
eka na Butoyi Patrice ati nta kica ivyo mu gihe vyaba Dawa vigi ishijwe.
Zari keze kuwa, imho, zikiri kwa zirabuga, muga zaba zaba vivye kwa tuare babi. Muga sanga, sumbonera kwa zirashami la nyena batu zizabo, kwa sanga nitu hujije, muga wubundabona abateke tibahari nisawa. Basha naho ngenda, iyo nabuye nkabayo saa sita y'ijoro. Ndagenda neza nkitahira neza n'amahoro. Turasangira gacupa, nta bwoba, nta wanjye wangu.
Beatrice Nshimirimana, nawe nyene aba mu ikambi y'abatejwe izabo. Ngo ikibazo si migambwe, kuko nta mugambwe n'umwe wiharije agatumba.
Beshi tuba tubana, ndirumva niho tutinye mu banyi barangu ni kwanga ari mbonera kuri.
Ari mutaho rero, ngo kubera ivyo babonye, intambwe bageze kubu bayigejejwe ko nibiganiro vyagiye biraba ku migwi myinshi. Deni ndacayisaba n'umunyamugambwe ari mu runani amizi y'abarundi ati iyo habaye ibiganiro ingorane ziratoregwa umuti
ubu muri imisi byaragabanutse kandi byafashijwe n'ibiganiro byagiye birahuza urwaruka byatunganirwe n'abadutwara mu ikomine biri kumwe n'ishyira hamwe SEDAC binari na PARSEM aho n'abandi batumva basanga bariko basombosanya ahantu tuca dukoresha guhanura cyangwa tukatwitura ubutungane
Desire Nduwayezu ari mugambwe CNDD FDD ngo ibyahitiye ntawo bisubiramwo
aho ibihinzi ntawo bishima wewe umva atakumvikana kwihanganana yumva ubushima gute uhugurutse mutwe nk'ivyo ntabyo ntuwo bishima
kuri iyo shombi abenshi bari bazi kuri iyo komine hakanavugwa ko vyategwa n'abarongoye abandi mu ntwaro no mu migambwe icemezwa nuko ngo atawukirota kuryana n'ubundi kubera politike Pascal Havyarimana icegera cy'umutumba wa mutaho ngo icyatsi ntigikora mu jisho kabiri
icahindutse n'ikinini ya cyane mishamirano yarahavuye nkaha hantu jewe ngo ndakubwire bahora bavuga ngo nta mudandaza za kwadandariza avuye mu misozi ngo ni mu ikambi ngo y'abadeparase ngo batejejwe izabo ndahadandarizo nshaka kandi ntibanyiba tubanye neza abajeje umutekano batabaye mbonera kurezisha zikora n'ivyo vyuma vy'indege wumva navyo nyene birahagarariye amahoro n'umutekano nibavuga nti dusure kubana tuzobankira kuko ivyo twabonye twarabibonye
reka nakasi mu ndihoreye arongoye imbonera kure muri komine mutaho nawe nyene ati ntazogire ubusubira kwitwaza imigambwe
amaze kwitwa imbonera kure akaja kudurumbanya umutekano urumva imyo sato mufata nk'umugumo wose tufata imbonera kure ahubwo wonye twana mubonye ni biduhera ko kugira ngo tumufate hakiri kare
na musanteri wa komine mutaho ukabivuga ngo intambwe bageze ko bayigejejwe ko nibiganiro
ahi mutaho ni komine idasanzwe ni komine cy'ukuri abanyapolitike bitaba bakaza kuyikoreramo ibikorwa byabo baronderamo amajwi imbere ya 2015 muri 2015 nyene haguma hibonekeza amajambo y'urusaku amajambo atameze neza aho gwaruka rw'imbonera kure zituruka mu mugambo CNDD n'abita ivyuma by'indege bo mugambo wa FNL iyoboka gwasa cyane cyane muri zone ya Rwisabi twagiye tubona bitwara nabi baza baragwana bacana inguma batemana intwaro rero nitwareza amaboko twagiye tugira amanama menshi komite y'umutekano ihurikiyemo bose imitambwe yose inzego zose tukajayo tukabagirisha inama duhereye ku bakuru bati imbere y'abandi bigenda biratora umuti kabo icyo twabishikiriye hakozwe byinshi hatanzwe impanuro zitandukanye imvuke yadura dufasha by'ukuri iyi ndongozi zifashe neza zigatanga akarorero keza abo zirongoye nabo baca bakurikira
aho rero mutaho ugwaruka ariko cyane cyane gwatumwa ko agatoki basaba ko uwo gomba kubigisha yoza kubigisha imigambi yo kwiteza imbere ngo nayo ivyo imigambi vyovyo basa nabaza barayibonye ibivamwo Jean Noel Manirakiza imutaho amakuru iwacu
nino ngaha rero harangiriye amakuru twabateguriye Emery Kwizera na Rikonda yabashikiriza ndabashimiye gose kuba mutega yompi amakuru y'iwacu nkanashimira n'abagenzanje bamfashije gutororokanya ano makuru mugira ibihe byiza murakoze
Amakuru y'iwacu.
Amakuru y'iwacu.